mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Ninahazwe ndi muri studio ya 5 ku ijwi rya Amerika. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abakekwa kuba baragandaguye abarenga 40 bari mu myerekano mu ndwi heze mu gisagara ca Goma vuba barashengezwa imbere y'ubutungane.
Mutiki wazo bagumye gufata guverineri njo ni uri ku mutwe wa byose ni wagumye gufata ni wagumye gusobanura byose nizere ko nyinana ni watanze nubwo ruhusa ko kuvuga ngo ati abo basirikare baje kubushambura abo baturage.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu gisagara ca Goma ahabereye imyerekano yahitanye abarenga 40 mu ndwi iheze muri Uganda. Igipolisi cawirijemwo igitero c'iterabwoba ku isengero ry'abapantekote rya Lubaga Miracle izwi cane mu gisagara ca Kampala. Naho muri Gabon, General Brice Oligui Nguema yayoboye coup d'etat atembagaje Ali Bongo ku butegetsi bwa Gabon yarahiye nka president w'imfatakibanza. Turabigarukako. Muri Sudani, umukuru w'igisirikare yashitse ku murwa mukuru wa Sudani y'Epfo agiye gukorana ibiganiro na president Salva Kiir. Donido ni mukanyisase. Duhera muri Gabon aho General Brice Oligui Nguema yayoboye coup d'etat avanye ku butegetsi president Ali Bongo yarahiye nka president w'ifatakibanza yarahijwe n'abacamanza ba sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri Gabon. Ejo ni mukankusi ibindi kuri iyo mihango.
Hari mu muhango watambukijwe kuri televiziyo hagamijwe gushimangira ububasha bw'itsinda ryabo basirikare ku butegetsi. Abo ofisiye bayobowe na General Brice Oligui Nguema bafashe ubutegetsi ku itariki 30 y'ukwezi gushize kwa munani, iminota mike nyuma yuko bitangajwe ko Bongo yabonye amajwi amugeza kuri manda ya gatatu. Ayo majwi bayagize imfabusa kandi bavuga ko atemewe. Nguema yahawe icyubahiro n'abofisiye mu gisirikare bari bateranye hamwe n'abayobozi ubwo yarageze mu muhango wo kurahira na nyuma amaze kurahizwa. Televiziyo ya Leta yagaragaje amashusho y'imbaga yamuhaga amashyi na za burende zirasa mu nyanja nk'ikimenyetso kitazibagirana kuri uyu munsi. Coup d'etat yasezereye ubuyobozi bw'umuryango wa Bongo nyuma y'imyaka 56 mu gihugu gikize kuri peteroli yakuruye imbaga yagaragaje ibyishimo mu mihanda yo mu rwa mukuru Libreville. Mu burengerazuba no muri Afurika yo hagati habaye coup d'etat 8 mu myaka 3.
Ejo ni mukankusi urakenuye tuve muri Gabon tuja muri Sudan aho General Abdel Fattah Burhan umukuru w'igisagara cha Sudani yashitse ku murwa mukuru wa Sudani y'Epfo ahagiye kubonana n'umukuru w'ico gihugu Salva Kiir. Ugo n'urugendo rugira kabiri agize hanze y'igihugu kuva ingwano hitanguye mu kwezi kwa kane. Oriane itangishaka.
General Abdel Fattah Burhan umukuru w'igisirikare cha Sudan yashitse ku murwa mukuru wa Sudani y'Epfo aho agiye kubonana n'umukuru w'ico gihugu Salva Kiir. Ugo n'urugendo urugira kabiri agize hanze y'igihugu kuva ingwano itanguye mu kwezi kwa kane. General Abdel Fattah Burhan yakiriwe n'umukuru w'igihugu cha Sudan y'Epfo Salva Kiir ku kibanza cy'indege uyu munsi wa mbere. Abo bategetsi bompi baganiriye ku ntambara iri muri Sudan. Umushiranganji wa Sudan y'Epfo ajejwe ibikorwa bya leta Martin Elia Lumoro yavuze ko igihugu ciwe gifise uburyo bwo gutorera umuti intambara iri muri Sudan. Yagize ati birazwi neza ko President Kiir ari we muntu wenyene azi neza ibibazo byo muri Sudan kandi ashobora kubitorera umuti. Bimwe mu binyamakuru byatangaje ko umushikiranganji mfatakibanza wa Sudan ajejwe imigenderanire n'amakungu El Sadiq yari aherutse kuvuga ko igihugu cya Sudan y'Epfo aricyo cyambere gikwiye guhagarira ibiganiro by'amahoro muri Sudan. Yasiguye ko impamvu ari uko vyompi byahoze ari igihugu kimwe mu kiringo kirekire bizinanye neza kandi igihugu cyose kizi neza iby'ikindi gikeneye. Intambara muri Sudan imaze guhitana abantu bashika ku 400,000 nk'uko bitangazwa n'ibiro vya ONU bijejwa gateka kazina muntu. Yamara amashira hamwe aharanira agateka kazina muntu hamwe n'abaganga bavuga ko icyo gitigiri gishobora kuba kirenga.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru agezweho ijya nino kwisi kwindi migabane atari Afrika. President Vladimir Putin w'u Rusiya yabwiye mugenzi we wa Turukiya Tayyip Erdogan no musi kuwa mbere ko u Rusiya bwiteguriye gukora ibiganiro igihe cyacu cyose ko vyerekeye amasezerano ajanye n'intete zicishwa mu ibahari yirabura n'amasezerano yafashije Ukraine gushikana intete zayo ku masoko kandi yaroroheje kibazo cy'ibifungurwa ku isi hose nk'uko muvyumva muri no nkuru ya mugenzi wacu ejo ni mukankusi.
Uburusiya bwavuye muri aya masezerano mu kwezi kwa karindwi umwaka umwe nyuma y'uko agezweho babifashijwemo na ONU hamwe na Turukiya. Uburusiya bwinubiraga ko ibiribwa byabwo n'ifumbire byagemurwaga mu mahanga byarimo guhura n'inzitizi kandi ko Ukraine itajyanaga ibinyampeke bihagije mu bihugu bibikeneye. Erdogan mbere yari yagize uruhare rukomeye mu kumvisha Putin ko akwiye kuguma muri aya masezerano. Avugira mu muhango wo gutangiza inama yabo isoshi ku nyanja y'umukara, Putin yabwiye Erdogan ko yizeye ko bapfundika ibiganiro mu bijyanye n'ahahurizwa imyuka ya gaze muri Turukiya kandi avuga ko bashobora kuganira no ku masezerano y'ibinyampeke. Putin yabwiye Erdogan ati: "Ndabizi urifuza kuzamura ikibazo cy'amasezerano hajyanye n'ibinyampeke. Twiteguye kuganira kuri icyo kibazo." Erdogan yavuze ko isi yose yaritegereje inkuru nziza ku kibazo cy'inzira inyuzwamo ibinyampeke. Yagize ati: "Buri wese ategereje ikiri buve mu nama yacu uyu munsi. Ndahamya ko ubutumwa mu nama n'abanyamakuru nyuma y'inama buri bube intambwe ikomeye ku isi yose by'umwihariko ku bihugu bya Afrika. Ayo masezerano agamije gutuma ibinyampeke biva muri Ukraine bigera ku masoko yose ku isi binyuze mu nyanja y'umukara kandi bikoroshya ikibazo cy'ibiribwa ku isi." ONU yavuze ko Uburusiya bwatumye kibingora abahizi kuva buvogereye Ukraine mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize.
Tika shimire bagenzi bacu Oriana itangisha kamwe na ejo ni mukankusi ku makuru yijyanye no kwisi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise yabayo muri Sudan, Gabon, Ukraine n'u Burusiya mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook yacu, Instagram na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Hayo mu karere uno munsi tuyahera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo yategetse ko bamwe mu bayobozi b'ingabo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko bagirizwa kuba baragize uruhara mu icwa ry'abasivile 43 n'inkomeretswa ry'abandi 57 bari mu myerekano yabereye igoma mu ndwi iheze bashengezwa imbere y'ubutungane. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Jimmy Shukrani bakomera. Turi kumwe kuri telefone. Jimmy, mwiriwe gute ngaho muri Goma?
Mwiriwe Diane hano mu mujyi wa Goma. Nkuko nyine mwabyumvise, iriwe hasa n'ahatuje mu masaha ya mu gitondo, kuko aba bayobozi barimo Minisitiri Jean Pierre Bemba, Minisitiri w'Ingabo ndetse na Tikeri Kaza di Minisitiri w'Umutekano, Modeste Mutinga na Minisitiri w'Uburenganzira bwa Muntu ndetse na Rose Mutombo ushinzwe ubutabera muri Congo bari aha ngaha. Ubwo bafashe ibyemezo bikakaye inyuma y'iperereza bakoze. Muri ibyo byemezo ni ugufunga umuyobozi w'itsinda ry'abasirikare batanzwe barinda umukuru w'igihugu bazwi nka Garde Republicaine ndetse n'umukuru wa rejima ya gisirikare hano mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ni ibyo byemezo byafashwe aba bagabo bombi uko ari babiri ndetse bafite n'umwanya muremure mu gisirikare cya Congo kandi ndetse bakaba bashinjwa kuba baragize uruhare rukomeye mu iyicwa rya banabasivile 43 bishwe igihe abaturage bigaragambyaga kuri tariki 30 z'ukwezi kwa munani gushize.
Hanyuma bitse kuri guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru nawe
guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru nawe ari mu bari bashinzwe n'amajwi, kuko abaturage basabaga yuko uyu mugabo nawe jenerali Constantin Makomba ashobora agomba gufatwa agashyikirizwa ubutabera. Ndetse igihe aba bagabo aba bayobozi bazaga, abaturage bari biteze yuko guverineri ari bushobora kuba yafatwa yakwinjizwa mu butabera wa mbere, ariko byaje gutungurana kuba mubafashwe guverineri watararimo ikintu abaturage na nubwo bakomeje kwibaza mu mujyi wa Goma, ariko abenshi mu bamanye n'ijwi rya Amerika bakomeje gusaba ko umuyobozi w'intara nawe ashyikirizwa ubutabera kuko ari we wabaye itegeko abasirikare kunyanyagiza urufaya rw'amasasu ubwo abo bantu twavuze bakaba barasakaje ubuzima bwabo.
Amakuru adushikira ni uko amashuri atapfunguye imiryango kuri uno wa mbere. Kuba atapfunguye imiryango hari icyo bifitaniye isano n'ivyabaye muri iyo myerekano?
Nibyo bifitanye isano kuko mu masaha y'igitondo nyine wasanze mu mihanda hose hunzi amabuye yashizwemo n'abantu basanzwe, kuko imiryango amashyirahamwe atabogamiye kuri yose yari yamabuye abantu bose kutajya mu kazi bagakikira hamwe mu rwego rwo kwifatanya n'abantu bahoze ababo muri iyo myigaragambyo. Ubwo iby'amashuri nabyo atafunguye kuko wari umunsi wa mbere w'amashuri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ubwo twageragezaga kuvugana na bamwe mu barimu batubwiye ko atari yo mpamvu nyamukuru, ahubwo ko impamvu nyamukuru abenshi batagenda kazi kubera ko basaba ko bagenzi babo bari mu duce turimo umutekano muke nabo bagomba kuba bahabwa uburenganzira bwabo, mbese ni ukuvuga bundi bagiye ku kazi kubera ko bafatako leta nayo igomba gukora ibishoboka abo uduce turimo umutekano muke tukashyirwamo ingabo za gisirikare za Kongo nazo umutekano ukagaruka bagenzi babo bagasubira mu kazi kabo nk'ibisanzwe, kuko benshi ubungubu bari mu bandi b'imbere.
Ubundi buzina bwo bite bwakozwe ubudandaji hifashe gute mu bindi bisata bindi by'ubuzi butandukanye?
Urebye nko muri mu gice kimwe cya teritwari Nyiragongo twabashije kugeramo, nta wasangaga ibikorwa birimo gukorwa neza, akazi kose kakorwaga ariko mu mujyi wa Goma ho abikorera n'abakorera leta wabonaga nta kintu kirimo gukorwa kugeza saa cyenda z'igicamunsi niho byatangiye. Ariko umanutse gakeya mu mujyi muto wa Sake uri mu birometero nka 20 n'umunani n'umujyi wa Goma ho wasangaga ibikorwa birimo gukorwa, ndetse ukabona abanyeshuri ntabwo bagiye ku ishuri ku bwinshi, ariko wasangaga ibikorwa birimo gukorwa nk'ibisanzwe. Ariko mu Goma ho ntabwo byari bimeze gutyo,
urakoze cyane Jimmy Shukrani Bakomera. Ubandanye udukurikiranirana iyo nkuru, hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma utwumvisha n'amajwi yabo mwavuganye batandukanye barimo abavyeyi n'abanyagihugu.
Murakoze cyane nayo byanze.
Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'impunzi kivugamwo imyidogo myinshi ku mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania, bikeka ko bazohava batahukanwa ku nguvu mu gihugu cabo c'u Burundi nk'uko vyigeze kuba mu mwaka w'2012 mu ikambi ya kera yahora yitwa Mutabira. Ni mu gihe ibihano no kuburabuzwa biriko birabarengera urugero, mu gihe amategeko agenga impunzi atagikurikizwa nk'uko leta ya Tanzania yari yara bivuze. Ivyo bivugwa na zimwe mu mpunzi z'abarundi zavuganye n'umenyesha makuru James Jovin.
Ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri ryatembereye mu nkambi ya Ndutazoni ya 10 kwirabira uko ubuzima bw'impunzi bwifashe muri iki gihe. Abiyandikisha ku bushake bwabo bakomeje gutaha, gusa ababona ko ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka bari mu bwoba ntangere. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika babona yuko ibihano biriko birakorerwa impunzi bisa nk'ibyabaye mu nkambi ya Mutabira mu mwaka w'2012, nyuma yaho bakiye birukanwa ku nguvu mu gihe icyo bahunze kitari bwa kemuke kugira batahe ku bushake bwabo. Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta bivugira ivyababayeko.
Aje mpunze kabiri natangwe mpungira mu nkambi y'Mutabira. Mu nkambi y'Mutabira twarabayeyo tubayeyo haragerege duhunguwe ku nkoni mugobo ku bw'umutekano mukenyene wafatiye ku moko. Twamaze igihe gito dushatse turashura turahunga, kandi n'uburyo twahunze umengo twahungiye imvura mu mukuba. Bamwe usanga bishyuwe inyuma y'inkambi, abandi
abandi bagiye gufungwa bakanyurutswa kuba ngo umuntu wawe ari mugasho mugabo wagenda kumuraba ukaza wumva ngo wawe nta utuzi iyo yaroye ukazohembera yuko azotaha ukazobura
ndabona yuko ibintu bitagenda neza nko kubwiwanje kubera munze kabiri hariho ivyatumye mpunga no bitaraja mu buryo inacho gitubano bavuga ati jewe mu Burundi gusubirayo oya sinosubira kubera mu Burundi hariho umutekano muke inacho gituma mvuga ati bishobotse barabo ikintu botugenza
no kuvuga iyi nkambi ya Tanzania prema guhera nyarugusu nungaha nduta turagiramiwe birenze kwere
mu gihe leta ya Tanzania yama yagize akigoro mu kwakira impunzi z'abarundi kuva kera izo mpunzi zavuganye n'iji ya Amerika isaba ko minsi yose amategeko mpuza makungu agenga impunzi yokurikizwa mu gihe intambamyi zatumye bahunga babona ko zitarava mu nzira kugira batahe
none mwumva twebwe amahoro tugenda dufise nayahe aho twasaba abantu bari imbere badushikira imbere badutangarize twebwe abo mu nkambi yanduta kata amahoro dufise leta ya Tanzania nukuri twayisaba itwo nkuko yatwakiriye itwumvirize amaboroko yacu kuko umubyeyi iyo yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mu gwa neza ingorane zose ashobora kuba ko bashobora kuyabane kuzibona none mwumva nkuko nkuko batwakiriye badukunda nibadukundi ubuzima bwacu batugwanire nkuko babisavye boko byuko byuko botugwanira
mudufashe kabisa murabe ikintu twihweza ikintu ikibazo cyacu kije mu ngiro kuko mu Burundi ntugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza abo udukingiye aba police bumva abo udukingiye niba uduhungabaniriza hasasa nk'abantu baza gufungwa ukarindira uwawe ukaza kumurondera uwawe mu mabohero yose abaho ukamubura none uwo muntu aba yaroye hehe cyo kintu kabisa mukidufashemo kabisa cyo kintu kirababaje gose nka twebwe impunzi
minsi yose leta ya Tanzania yafatanije na leta y'u Burundi bahamagarira impunzi gutaha mu gihugu cyabo bavuga ko amahoro yagarutse mu gihe bamwe kubwabo bemeza ko buri muntu yahunze ukwiwe kandi mu guhunga atawahitanye uwundi ari nayo mpamvu basaba leta kubahiriza amategeko agenga impunzi na mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2022 umugwi w'impunzi zaserukiye abarundi bahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu urarungitswe mu Burundi kwirabira ingene umutekano wifashe icyo bita mu cyongereza go and see gusa bemeza ko basanze ikibazo cy'umutekano ukwiye kitarakemuka kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika.
James Jovine tugukengurukire tukivuga rero kuri ico kibazo abarundi bahunguka bava mu gihugu ca Tanzania bagenda biyongera bamwe muri bo bakavuga yuko ahanini bariko bahunguka kuberako babayeho nabi mu makambi atandukanye harimo na Nyarugusu ibazo bitandukanye mwavyumvise muri iyo nkuru ijuru rya Amerika rero yabateguriye inkuru ndende kuri kino kibazo ifatikanije n'abakunzi bayo bari mu gihugu cyo Burundi murayisomegwa na Tiarive Ndayishimiye.
Gushika muri ndamukiza na ruheshi umwaka w'2023 abarundi bahunguka baca ku mupaka wa Mugina muri mabanda y'intara ya Makamba ibarenga 500 kundwi muri uku kwezi kw'indwi na 8 kundwi harakigwa abarenga 2000 kuri uyu wa 2023 myandagaro hakiriwe abagera ku 1096 hakaba hitezwe abarenga bo gato mu mpera zino ndwi nyene amamodoka z'anyabo bahungutse abarangururana igitara cha mabanda aho nabo bashika bakigwa bakerekwa aho barara hanyuma bagafungurirwa mu minsi 2-3 bahamara baba bariko barandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ntihagire abakina ico bita makanaki no guhunguka hanyuma ugasubira mu buhungiro kugira ngo usubire guhunguka habakongera indi fashanyo igenewe abahunguka barahabwa impamba zigizwe n'ibifungurwa ibikoresho byo mu nzu amasabune n'ibindi hamwe n'amafaranga arenga 500 by'amarundi kuri umwe iyo hagize ukikwa n'amagara avurirwaho nyene nayo mu gihe hadutse amatati hagati y'abahungutse naho nyene mu kigo c'igitara hari ababijejwe babumviriza bakabatunganiriza intara yakira abahunguka benshi ni Makamba nko kuri uyu wa 2023 hahungutse abanyamakamba 499 abanyaruyigi 183 abanyacankuzo mirongo itandatu n'icyenda, abanyamuyinga ijana na mirongo ibiri na batandatu, n'abanyarutana ijana na mirongo ibiri na batatu. Abandi bake bake bakaba bava mu zindi ntara. Inyuma y'iryo yandikwa n'itangwa ry'ibikoresho n'imfungurwa, abo bahungutse baca baronswa imodoka zibashikana mu migwa mikuru y'amakomine hafi yaho bahunze bava. Kabura Bienveni yari mu bahungutse kuri uyu wa mirongo ibiri na gatatu, ati ubuzima bw'ikambi bwarahindutse cyane.
Muri rusange bwari bwiza muri iyo myaka yahera kwa 2015 kwa 2018 tugihabwa indya zikwiye, ariko ubu nta kwidegenza kwahari. Kwari kujya nyine UN icapa umuntu nta maboko ata maguru, kwari kujya nyine muri make we watega amashi byo baguha, ariko nta bindi warure kuri buri buronderereme.
Mugenzi wese abushimike Ramazani ati mungutse kubera mbona mu buhungiro atatera mbere nshobora kuronkerayo.
Cyane nahise nko guhunguka kwere kuko nabonye ubuzima ubwo muri Tanzania buri tofauti n'ubwo ngaha mu Burundi. Ko muri make bamwe bamwe twari tubayeho nabi kuko nta masoko twagira, nta mwitegemo uriho, nta rukwibose nyo muri make ngo ukuri nyuma y'ikambi ngo uzane mu nkambi mu cyo gusenya.
Ndarishikije Michel nawe ati imfungurwa bari basigaye baduha ntizari zigikwiye imiryango.
Sanswe ntabwo twemerewe gukora kirese batwarize twafari twabikora bidashyemo amategeko, twari twemerewe gupokera gusa tukarya bya pokewa gusa. Sanswe waba haba gushyiza gucingero cyangwa kurima cyangwa gusohoka n'aho haba gusenya, washobora guhura n'ingorane nta kimwe cyari cyemerewe gukora. Imwe twahura nazo indya zari zike, baduhe indya z'iminsi 28, ariko ntabwo twagerageza kurya duke duke zamara iminsi 14 gusa, iminsi 14 taroze ucingero washobora gusaza ukaryama.
Aho mu ikambi nta worora gatungwa hagakuze kandi baguma mu bwoba. Esperance Nizigiyimana.
Ariya mu twari tuhabaye nta soko tujyamo, tugiye mu isoko bagufashe bati batakubwira nta n'ikintu umuntu atunga, nta na kimwe umuntu akora n'ukuntu umuntu ntarimo. Oya nta muntu umuntu atunga, nta n'ubu nta n'imwe nta na kimwe keretse inkoko yonyine. Umuntu agiye gusenya bamwirukaho kubwiye bakamufata, bahisemo kuza mu gihugu cy'iwacu kubera umuntu ari ahantu atari iwabo aguma hari afise ubwoba, bahisemo kugaruka iwacu.
Tuyisenge Aisha nawe ati bamwe bafatwa no ku nguvu, nico gituma duhungutse.
Narabyumvishije kuko birakaze cyane, nyine ugiye mu ipoli baragufata ku nguvu, hari igihe baca ucuwiruka nka ku bitaro kugira urebe yuko bakwicira imigera iba bakuteye mu mubiri. Yari habaye nabi kuko nta mwidegenzi twari dufise, kena mu isoko kwari kukwirukana, ukwiruka baje ugasanga wikubise hasi, ubwo nyine no ku bitaro ugwaye umutima ukaraba.
Hari n'ababyeyi babonye ko indero y'abana babo iriko iratituka, bahitamwo gutekera barataha. Naye ababyeyi bashaka ko abana babo babandanya amashure bahisemo kuva mu buhungiro kuko inyigisho mu nkambi zahagaritswe. Gwasa Etienne.
Yewe cyatumye munguka byabanye nyene niko nyene tubona indero nyene mu bana iterepunguka kubera batubwira turi mu nkambi yuko abana ngo batazosubira kwiga ngo bagiye kubihagarika, kandi twashaka yuko abana baguma babandanya nyene bige kugera n'iryo terambere ry'abana nyene, ubu terambere ry'abana nawe kadoda k'umugabo mu rugo nyene ubukabuze nyene.
Nizigiyimana Shadrake w'imyaka 20 yarageze mu mwaka w'icyenda mu nkambi Inyarugusu. Amaze kumva ko atakibazo cya leta kizosubira gukorerwa mu nkambi, nawe nyene yahisemo guhunguka agasaba ko batamusubiza inyuma mu mashure.
Nje ngaha ntangurire mu w'icyenda bivanye n'ahantu ndagiye, bace bavuga ati wewe subira mu windwi pa example cyangwa bakambira nsubire mu munani. Rero nkaje ubona igikuriro urabona uko babanciye intego cumenga ndo ndabivamwo n'ivyo guheba.
Mugenzi we Bienveni Kabura yahunze ari munyeshure yahisemo gushinga umuryango. Umusa ahunguka ageze igitara yabwiye ijwi rya Amerika ko atavyo kwiga kirimwo, ashima gukora kugira ngo atunge umuryango.
Mu vyo natwe tuba tuvuga ati tuje kwifashisha mu gihugu c'amavuko, batabidukundira baduha ibiro kanaka ku muntu umwe, abantu babiri batatu kuduga, hariho ibiro tugenda dutegekwa yatutarenza.
Ico Barundi bahunguka bashima nuko bagaruka mu gihugu cabo kugushaka kwabo nkuko byemezwa na Gwasa Micheli.
Twebwe twaratewa kwamo na yuwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi na yuwe nibifatanye bavuga ko mu gihugu aramahoro bashobaye ko dukwiye gutahabwa ngo tuze ko igihugu cyacu tumba turabinezeye batubwiye ko umutekano umeze neza dushya dufaringa kuyanisha ko dutaha kwenye ne hawe na bene bacu bari bantanze gutaha nanye ngenda bakurikira niyo bampaye bambwiye ati bimeze neza nimuze
barashima kandi ko bahabwa umwanya wo kwitegura bagatekera utwabo hafi nka twose bamwe mu bahunguka abasaba ko boshika babandanya imyuga yari isanzwe batunze mu buhungiro Samushimike Ramadani yakanika makinga akifuza gushika yinjira mu mashirahamwe yabo basangiye umwuga
kugira rero ugeremo sindamenye no mu Burundi mbega ngo bimeze gucya bisaba bibaye ngombwa abo bantu kabubegereye niho byokunda mugaho nka twe tuba turi bashasha nta mashirahamwe tumenya ngo arakurikirana uri imyuga uko ndazi iyo wibumbiye mu materambere usanga bamwe baragize udukoperative ari kurima ari utwugaruna kadutandukanye ari korora ari kugira iki kugira rero turonka iryo shirahamwe riba ribakurikirana niho hari kibazo nka twe tuba turi bashasha dushitse nta adresse muri make turaronka kugira tumenye ngo mbega twosa twicara hehe kugira ibyo bintu tubikurikirane
Ku ruhande rw'abasangwa irihora keri aranezerwa no kubona abo bahora babana batahutse.
Sina byakiriye neza kandi nabyakiriye njyohewe kandi ndanezerewe kandi ngize murare imidasanzwe. Kuba abagenzi b'iwacu bacu, nje nabonye imwe n'abo twabona twahora duhana amazi. Tuzobana neza nk'uko twahora tubanye ubwo n'ubwa n'ubwa mbere kuva no mu nkambi hose. Ewa gakira kimeje se n'umunyi tuzosabana nk'uko twari dusanzwe tubisabana.
Ku makenga ko bashobora kubana nabi n'abahungutse bivuye ko bo barahinduye imico iriho rakeri agira ati
itse natse kweshi kuko mumaze kubana muratina mukamenyerana mugasanga zange se zahari basanga barateje ngo se mugace musubira hamwe nyene bakavuga ati reka twese turi hamwe nta kikira ntige twese twicare hamwe twumvikane ugasanga rero turi turahuza nyene
Antoine Ntirandekura ajejwe ibijanye no guhunguka mu ntara z'ubumanuko amenyesha ko mu bituma abarundi bahunguka ku bwinshi harimo nuko ibyo gutekeregwa byiyongereye
kare mu minsi heze umuntu umwe yari yandikiwe mu 400,000 y'amarundi mugabo umuntu umwe usanga ari mu 560 naho hejera 72 biciye bihurirana n'utundi tuntu twagiye turabura mu byo bategereza gutekeregwa by'ibifungwa n'ibitari bifungurwa usanga umuntu umwe ari mu mafaranga ashika mu 700 y'amarundi keshi iyo tugiye turaraba nk'umuryango w'abantu 13 usanga ugwa mu miliyoni zishika 8 kendo tekeye bisigura ko mu kibano bashitseyo badashika basegerereza
asaba abahunguka gushika binjira mu makoperative asanzwe yarashinzwe ku mitumba kugira ngo bamenyere kubaho no kubana n'abandi kanatsinda barafasha amakoperative arimo abahungutse
Leta Burundi bishije umushinga bw'intwara ati mu gitambiro sanga umutekano mu bibazo bikuru jeje gutakana impunzi no gusubiza mu zaba ziteshejwe natwe hari ize duterera turavye amakoperative y'abasangwa n'abahungutse bagiye hamwe turafasha iyo koperative turamaze gufasha koperative 18 ziri mu ntara 18 z'igihugu kandi zifashisha amafaranga atari make turaziha miliyoni 5 5,500,000 muri koperative imwe mu ntara tuba twatoye nka koperative tubona ko iri mu nzira z'iterambere kugira ngo tuyira
Kubijanye n'abanyeshuri bahunguka bashika biyandikisha mu mwaka bari bagezemwo bakabandanyiriza aho bari bageze igihe naho hadutse amatati hagati y'abahungutse n'abasangwa aho bashikiye hari imigwi yashinzwe ku mitumba ejejwe kumvikanisha batase kandi bidaciye mu ngimba Thierry Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Thierry Ndayishimiye urakoze kuri iyo nkuru ndende ku byerekeye guhunguka kw'impunzi z'abarundi mu bari mu makamba atandukanye ya Tanzania hari rero itushaka gushikiriza kuri iki kibazo c'impunzi aho ziri cane muri Tanzania sivuga ko zitahuka kubera ubuzima bubi babayemwo ushobora kutwandikira kuri radio yacu VOA @gmail.com hama ukaturungikira ubutumwa bwawe gucyo tukazo raba uko tubasomera ubutumwa butandukanye mwaturungikiye no muri Kenya naho nyene haravugwa ko ubuzima bwa impunzi zitandukanye bari mu makambi arimo Kakuma butameze neza namwe bwe murashaka kuturungikira ivyumviro vyanyu mukabisangiza abakunzi b'Ijwi rya Amerika nino ngaha rero duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya ariko ngende ndababwiye muri make imbere ko duhana gahindukira ko muri Uganda igipolisi caburijemo igitero c'iterabwoba ku isengero y'abapantekote yitwa Lubaga Miracle izwi cyane mu gisagara ca Kampala iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu ari imbere muyandi agezweho ijya nino ku isi Mwumvise yuko General Abdel Fattah Burhan umukuru w'igisagara cha Sudani yashitse ku murwa mukuru wa Sudani epfo ahagiye kubonana n'umukuru w'ico gihugu Salva Kiir hanyuma waratwaye abatembagaje ubutegetsi bwa Gabon General Brice Oligui Nguema uno musi yarahiye nka president w'imfata kibanza w'ico gihugu ino nkuru mushaka usanga byinshi kuvyerekeye yo kuri wezi tataka burungu radio yacu vewa akaburungu com mwakoze kudutega matwi yakoze Nadia Taha na ingenieur Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri micro yari Jewe Diane na Nina Haze turongera mu masaha ari imbere mu yandi makuru azobagezwe.